Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet tumvikanira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Eugenia Mukankusi abanza tunyuriremo muri make amakuru y'ingenzi avugwa ku Burundi muri aka kanya.
Duhera ku itangazo ry'umuryango mpuzamahanga, Adama Dienge, umujyanama wihariye w'umuryango mpuzamahanga ku byerekeye gukumira jenoside mu Burundi, mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane tariki 24 ukwezi kwa 8 umwaka wa 2016, yumvikanishije impungenge afite ku matangazo ahembera urugomo y'abayobozi mu Burundi, harimo iriheruka ry'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu itangazo ryo ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa 8 ryatangajwe ku rubuga rwa CNDD-FDD, Pascal Nyabenda, icyo gihe wari umuyobozi w'ishyaka hakaba na perezida w'inama nkuru y'igihugu, yabaye nkumvikanisha ko jenoside yo mu Rwanda yari igihimbano cy'umuryango mpuzamahanga cyakoreshejwe mu gukuraho guverinoma y'abahutu ku butegetsi i Kigali. Adama Dienge yati ibi bishobora gufatwa nko guhakana jenoside. Yavuze ko ibi bishobora guteza umwuka w'amacakubiri hagati y'amoko imbere mu Burundi no hakurya y'imipaka yabwo. Mu Burundi abantu 8 bari mu maboko ya polisi bari bageze itsinda groupe ya WhatsApp leta ikaba ibashinja kuyisebya. Mugenzi wacu Eroje Birika neza afite ibisobanuro.
Aba bantu bafunzwe bari mu mino y'inzego z'umutekano n'8 bakaba bari mu mugwi w'abantu 54 bafashwe ku munsi wa gatandatu bafatirwa muri kimwe mu kirabo kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura. Aba bantu bagifatwa igipolisi kivuga ko cyaciye higira amatohoza kugira ngo kirabe abo babera bere amafishi kibagira nabo igipolisi giheze kibagumye kibakoreye amadosi. Ni kuvuga ko aba 46 barekuwe, hanyuma abo 8 basigaye harimwo umukuru wiki Twitter groupe WhatsApp hamwe n'icyegera ciwe. Mu gipolisi bavuga ko abantu batazize ko bari mu mugwi wa WhatsApp, ahubwo bavuga ko uyu mugwi wari wakoraniye muri icyo kirabo mu ntumbero yo gutunganya inyandiko zicyoza ubutegetsi zigacyoza abategetsi bamwe bamwe n'abantu ku giti cyabo. Ibi rero bikaba bitekanijwe n'igitabo mpanabyaha cy'u Burundi nk'uko bisigurwa n'umuvugizi w'ipolisi tiyankurikiye yuko ibi bitegerezwa guhanwa. Hanyuma amakuru y'ipolisi kivaho gifise nuko abantu bari bakoranye ku munsi wa gatandatu kugira ngo batunganye izi nyandiko zo guheza bagace bashira ku zindi mbuga za internet, ibi twita media social, kuri Facebook hamwe na Twitter.
Urakoze Eroje Wirika neza kuri inkuru. Turacyari kumwe nanone na Eroje mu yindi nkuru. Ikinyamakuru Iwacu kuri uyu wa kane cyatanze ikirego mu butabera kubera umunyamakuru wacyo Jean Bigirimana wazimiye kuva ku itariki ya 22 ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Icyo kinyamakuru cyareze mu byo bita mu Gifaransa plainte contre X kuko uwanyuruje uwo muntu atazwi. Icyo kinyamakuru kandi cyashyize ifoto nini cyane y'uwo munyamakuru mu bigo byacyo hagamijwe kumuhoza ku mutima. Iyi nkuru turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mu makuru yacu ataha.
Mwiriwe neza nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda. Je ndi mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muremure kaya Colorado leta z'umwe z'Amerika.
Mbanje kwa mutabu batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Tubibutse ko mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet twumvikanira kuri www.akadomoradioyacu.voa.akadomo.com. kubadukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook mwadusanga kuri radio yacu VOA. Muvuma Orange nishyira hamwe rimaze imyaka 10 rivutse mu gihugu cy'u Burundi, rikaba rigamije guteza imbere umuco w'ubworoherane, gutekereza ugamije kubuza abantu kwibaza ko ishavu bafitiye ababayobora mu gihe runaka ryatuma bifuza nabo kuzategeka ngo nabo bihore ababateye iryo shavu. Abagize Muvuma Orange bavuga ko bagamije guhuriza hamwe abakiri bato mu rwego rwo kuzabategura kuzaba abayobozi beza bejo. Ikindi kandi ngo bashigikiye ko abashyamiranye baganira. Iryo shyirahamwe rikomeza rivuga ko iyo abashyamiranye badafite ubumuntu no gukundana cyangwa gukunda igihugu cyabo, niyo baganira ntacyo bagiraho. Uyu munsi rero muri studio turi kumwe na Bwana Francis Rohero, akaba ayobora ishyirahamwe Muvuma Orange. Bwana Rohero, ikaza mu kiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika.
Mwaramutse neza.
Yego, mwiriwe. Watunyuriramo muri make mutangiza iyi Muvuma Orange, niki mwari mugamije, mwifuzaga kugera kuki?
Yego cyane, murakoze. Ubwa mbere ngo barabwiye ko sishyira hamwe bwashyira hamwe nk'ikintu, ni umuco wo kuyaga, nico bita courant de pensée. Abantu bashobora kuba muri Muvuma Orange aho baba bari hose, igikuru nuko baba bafise ibyiyumviro biyumvira yuko bishobora kubafasha ifatiye ku bintu babona bikabateza imbere mu kindi kintu bifuza gushikako. Icyo rero muvuze muti twabitanguye twiyumviriye iki, twaracaye umwanya munini turaba ibintu byagiye biraba umwanya kuva Burundi bwikukiye, dusanga abategetsi benshi ntibitegura ejo icyo baba biyumvira ngo ubucuti baba bafise hagati y'ubatora nabo ahanini bahashira icyo bita kahise histoire, gusumba kuhashira icyo bomarira uwo muntu. Umuntu yagomba kwitoza ngo abe umustantere, ntiyishyiramo icyo azomarira abantu muri komine. Umengo yibaza igihe abandi barabastantere imbere yiwe, ibyo bamwimye nibyo nibyo ashyira imbere motivation. Tukumva umengo birababaje, ugasanga no mu bashinga amateka nuko no muzindi nzego ugasanga umuntu yamaza yitwararitse cyane cyane icyamubabaje ku bandi, gusumba kwiyumvira ati mbega jewe abontora no bamarira iki. Naheza rero ngo fata umwanya wo kwiyumvira, usanga kenshi bishika gihuruduka, nico gituma hamwe na hamwe wasanga haba makudeta cyangwa abandi bakabicisha mu bundi buryo, umugabo ugasanga abantu ntibafata uwo mwanya, hanyuma n'abaza kumutora bikatuma bonyene ukamengo bazanywe n'ishavu muco bita mu France sanctione, gukura aho wahahora bakiyumvira mbega uwo hajejo ninde. Ije rero twarabiyaza umwanya munini n'abantu turavuga tuti ni kubera iki uno munsi tudashobora kuyaga ikintu kizodutuma ejo bihinduka. Hanyuma ije rero igihe twariko turabivuga kuva mu myaka yari iheze, hari abantu bakwemeza ngo yangwa igikuru ngo nuko nakayo hava ngo ibindi bikurikira tuzobimenye. Nije rero n'ubu twasubiyemo ishavu ryinshi rikaruta ibyiyumviro, umutima mubi ugakebuka ruki ibyiyumviro, n'ubu bose bakumva urwanko banka naka, gusumba kwimbira ati mbega dahari ninde yohaje. Ninde yogira byiza gusumba, ninde yokora ivyo tuma abantu benshi banezego, ivyo ntavyo biyumvira, bakiyumvira gusa ikintu kijanye n'umutima mubi naka nahave ibikurikira tuzobimenya. Ivyo rero ntitwavyipfuriza barumuna bacu, ntituvyipfuriza abana bacu ejo, dushaka yuko kuvuna umunsi tumaze umwanya utari muto tubivuga, twifuza ko abana bacu batangura guca ubwenge ndega kugira amashuri yabo bayige neza ninde yobikora yarabibaganiriye abivuga kwiki bazoja kumutora atavyo bazi ndega abantu babarinyi nimba bifuza kurima neza umuntu abazoza gusaba idogero wahahora canke bakuye kwiyumvira uwoza mushasha ingene yobikora ntidushaka rero yuko la motivation iba kahise dushaka ko motivation iba kazoza keze ishavuri hagarare umutima mubi uhagarare barabe imbere twipfuza gukora iki
ariko bwana Rohero hari abashobora kuvuga ko iyo myitwarire ari kamere muntu niko umuntu aremye
birashoboka kuba twita ba leader bo hejuru mu France bavuga ngo exceptionnel abantu nk'abamandera n'abandi ni kamere mugabo umuntu umwe nawe arakenera umwanya wo kubiyaga n'abantu kugira bamubone mwubwo buntu ntashobora kwaduka ejo ngo atashika babwira ngo jewe ngo ndi naka ngo nje kubagirira ibi nize twamaze ucamo aho bazana abantu umuntu bamukubwiye ngo naka ngo cyora naka ngo ni mwizi mugabo ejo bahindukanye ngo ntitwari tubizi ivyo nivyo turiko turabamwo nize twabayemo imyaka n'iyindi aho usanga abantu bari kumwe mu mugwi umwe bagira amakudeta canke bitoza hamwe ejo kabaribo baryana bakaza kubwira abantu ngo twari henze muratubabarira kubera iki abatoye uwo muntu kuva ku rwego ruto ntibamumenye ntiyababwiye ingene ibyo bintu yobikora nubwo rero bucuti dushaka ko bubahagaze bavuga gusa ngo yari kuri liste wa mugambi nkunda iliste ntacivuze mbega muri rya liste ninde yomarira jewe ico nipfuze
hanyuma
dushaka ko abantu baganira
ikigaragara nuko muri muvuma orange yanyu musa nkaho murimo kugerageza guhindura imitekerereze y'abantu n'uburyo babona abayobozi babo n'icyo bagomba n'icyo baba bateze ku bayobozi babo
ego cyane
icyo
kikeneye yuko abantu ubwo iyo kameremere batusanganywe abantu dushaka kwihinduka mu kugira yo tuyihindure tuhera kuri twebwe nyene kandi atari kera nuko hari nabo biganyira bakubwira ngo bizaba mu myaka 200 oya twese twakuze ku mutumbi wacu batubwira bati urya naka n'umushinga ntahe urya nawe ni gito mugabo ugatangara iyo wahashize igito ugatangara ko ari kagira ibyo udashima abantu babarundi bose kuva aho twavukiye ineza si ikintu caduka ni kuki none dutangara iyo twagize ikintu tudashima twebwe nyene nibyo dushaka ko uwo muco ubaho abantu bareke kuba motive ni shavu bagire bati mbega nimba nipfuze ikintu mu myaka mu 2020 uno munsi nociyumvira ku iki shavu rihagarare umuntu abanze kuciyumvira uno munsi iyo twari kuvyiyumvira mu myaka 5 heje mu myaka 10 heje twari kuba turi muri ibi turimo nibyo dushaka ko abantu bavyumva dushaka kubiyaga gushika ku mwana muto gushika kure hanyuma ejo ntihagire usubira kwidoga ngo sinabimenye
ariko rimwe na rimwe nanone hari igihe umuntu agira iryo shavu ahani naritewe n'uburyo afashwe yaba muri societe cyangwa se n'abayobozi runaka bikamutera iryo shavu rituma nawe agira uwo mujinya wo gushaka guhindura ibintu wenda rimwe na rimwe mu nzira zitari na nziza
ego cyane abantu bose twese niko tuba turemwe mugabo abo bantu twita b'inkomwa hato n'abantu bake dufata akarero k'uwo Mandela navuze yarafunzwe imyaka mbega iyavayo yihora ubu Afurika yetu bimeze gute uwo muco dushaka ko abantu abarundi bawumva nayo tugize ngo twese nitumere nk'abanaka ngo biyumvikana twoba turi abashinga ntego twoba turi abagabo twoba turi abantu gute mu gihe twoba twigenza nk'urya wese muganyi w'abari abaje basenga kugirira neza uwawe n'abapagani barabikora mugabo kugirira neza mu rundi bikorwa n'abantu bafise ubuntu abo nibo bakenewe kugira barongore igihugu cyabo nayo uwo muntu azana umujinya ngo reka mpe kubihindura niwe turiko turabwira uno munsi washaka n'ahacyo bifata mugabo tugomba tubwire abo bantu b'inkomo b'inyankamugayo abo bantu beza umengo bavuga ngo sindimwo nibo dushaka gukabura cyane cyane bamenye ko igihe cyose bazonuma bazokwicara onye aho kwiyumvira ingene babiyaga ko bazokwama bariko bararira bazokwama bariko barahamba bazokwama bariko baragoka nibyo twibaza tuti ntibikwiye ntibikeneye guca muntu ureka ahubwo abantu nibayage nibicare
bari be bari ko bari yumvira hako kwa mvango mu biganye mu biganye nibyo abantu bazoje mu biganye bazoje mu biganye bayage mugari gihe cyose batazoshira mu mutini biganye bizokugwa nibindi byame muri ibyo ariko twebwe twibaza tuti umuntu uno munsi bahuka kuganiriza umwana wiwe akamubwira abagenzi bakabivuga iyo nkuru igashika gushika ku mitumba yacu yose ejo irashobora gutuma abantu bavuga bati iki twashaka kugihindura kuko turazi ico turondera nituzi gusa icatubabaje mugabo tuzi ico turondera nacho ni imeze
iyo
nayo ishobora kuza uri kurariragurika uri nishavu
iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana Francis Roero akaba ayobora Muvuma Orange mu gihugu cy'u Burundi kuri telefone kandi turi kumwe n'abakunzi ba radio ijwi rya America hirya no hino ku isi reka dufate wiri mwiriwe neza uri hehe wili uranyumva
ndakumva neza
ikibazo cyawe
ikibazo na bari ikibazo cyane bwa mbere na mbere nagira suhuza umutumirwa rero
arakumva
mwaramutse neza
ego nagira ngo mushimire mbere na mbere ku gitekerezo nk'icyo ngicyo cyangwa muvuma nk'iyo ngiyo bakoze ni ibintu byiza cyane agomba gushimirwa Jaka ni jansimi jeno ko atari shaka nkuko abesha mashaka bamaze kwishyiramo ko ari ubundi buryo bwo kugera ku bitegetsi na wundi mugambi ari ukugeraho gusa n'ubundi bakongera bagasimburwa nkuko bimaze kuba nk'umucyo nyafurika rero kuba atari shaka ndetse yanabyutse neza yavuze ko ari nk'umucyo wo guhuza abantu hamwe kugira ngo baganire kagenda neza cyane nkaba numva ari ikintu cyiza cyane vuba nga cyane cyagiye kimenyereka kubera ko nanjye ibyo ni ibintu byigaragaza cyane aho intwaro isimbuwe n'indi igendera cyane cyane mu kwihimura kuyayibanjirije bityo icyo igihe agakoresheje ibintu byiza cyangwa igihe yakaranguye imigambi yayo yaserezeranyije abatoye iyo ntwaro cyangwa se babagiriye icyizere ugasanga umwanya munini utakara mu guhangana n'abo batavuga rumwe rero urumva ni byiza cyane kuba uwo muryango ari umuryango ushobora kuva kuko yavuze ko ngo uwo ari we wese aremerewe kujyamo bivuga ko n'uwundi wese w'ishyaka ibyo ari byo byose muri icyo gihugu ashobora kuvamo akaza agaterera igitekerezo ngira ngo niko bimeze umutumi
urakoze cyane wile kuri ibyo bitekerezo byawe mukanya Rohiro araza kugira icyo abivugaho dufite kuri telefoni kandi Bizimana mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe alo Bizimana uranyumva Bizimana ndibaza ko tumubuze kuri telefoni reka dufate Thomas mwiriwe neza
mwiriwe
ikibazo cyangwa igitekerezo cya uri he
ni Bujumbura
yego ikibazo cya
yego jani ni umwambere bona ngomba ndamukuba mutumire na hani ni tana mutera ni ntege kuri uwo mugambi wiyemeje kuko tubiravye muri kino gihugu harabuze ikintu bita kwiyumvira kuri kazoza cyangwa uburongozi bwiza kuko uravye uno munsi umuntu ategura umugambi w'ingene atwara n'ingene yiyumvira ingene yotwara muvuga tuhura rika twarira ku ishavu rya kahise ubu uno munsi abatware buno munsi barafatira cyane kuri kahise kabaye kabi nkaho kuri za 72 88 93 ugacyura no mu matangazo bamwe ariko barakora ni kwidoga yidogera akahise ego rero ahanini navuga nti ahubwo arakwiye gutera intambwe akaraba nyene yo kwegera abantu bo muri leta bamwe ashoboye gushikira naho bigoye akajya aravugana nabo kugira bahindure ingene batwara bategure imigambi ya kazoza bazoraga abana babo yirigisha abana bayinzigo yakahise ngo habaye ibihabaye ibi ahubwo bagiye n'umutima wo guharirana kugira bubake uburundi bushasha.
Urakoze cyane Thomas kuri ibyo bitekerezo byawe n'ibibazo. Bwana Rohero, gerageza usubize ibya wiri byasaga nkaho ari ibitekerezo, ariko nanone haraho yavuze ngo akenshi na kenshi usanga leta iyo zisimburanye aho kugira ngo zibande ku mishinga cyangwa se imigambi zabwiye abanyagihugu ahubwo usanga zihangana nabo basimbuye. Hanyuma usubize ni cya Thomas.
Ego cyane icya mbere biri yavuze nibyo twebwe ntituri umugambwe kuko abantu bose baba abato abakuru abihebeye imana abari mu mashyirahamwe bose baraja gutora. Icyo rero dushira imbere ni ubucuti buba hagati y'utora n'utogwa, nibwo bucuti, si ikibazo cy'umugambi. Ntituriko dupfa ibyo, dupfa ibindi abarundi badashaka ko bivugwa. Ikintu umuntu yipfuza n'igikiyo yagiye kugutora, abakeneye gufungura, abakeneye kuronka akazi, abakeneye kwiga neza, abakeneye kuvugwa. Ibyo abantu ntibashaka ko tubivuga, bashaka ko tuje mu kivunga ngo jewe ndi munyamugambi munaka ndi naka ngo ndi nyuma ya naka. Sivyo, umuntu akeneye ivyo bintu. Naho dufatira rero aya matiku akunda kuba hagati y'abantu b'abanyapolitiki abakubera batazi kwicara ku imigambi biyumviriye ngo bayiharire, bayiharire bumva aho yunganirana, bumve naho isa, bareke kuhaharira. Mugabo akenshi baharira aho baba bagiye gusa icyo batashoboye kuronka. Ibyo rero ntituvyipfuriza abana bacu. Thomas agize ati twegere leta, ako siko cyane cyane twebwe akazi turiko turiye. Abari muri leta, abantu no munsi bakuze bafite imyaka 50, ibyo barimo nibyo biyumviriye kuva bakishye imyaka 25, 20. Biragoye kubabwira ngo uno munsi hindura. Uno munsi abaturage ishinga n'abantu bafite imyaka 2018, uno munsi 16 bazoja gutora ejo, n'abantu uno munsi bari bato ejo bazotwara u Burundi, byoba birabaje mu gihe bogira nk'abakuru babo nk'abase n'abanyi. Nibyo bariko baragira uno munsi, byoba biteye isoni. Nta sinipfuza jewe gusaza mbona ibyo bintu bikiriho. Nibo cyane cyane dukeneye kuganirira. Nayo abo babirimwo bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, nimba bashobora kutwumva kuri twebwe n'impanuro, nibakinkoni ngufi, nibumvikane. Kera ndibuka mu myaka ya 1996 twavuga tuti ufise ingufu mu gifaransa bagira ngo tendre la main, niwe yohamagara abo yibaza ko asumva ingufu akababwira ati nimunyegere yacu mu ntimi. Nuno munsi novuga nti leta niyo igaragara ko ifise ingufu muri iki gihugu, niyikwiye guha amaboko abo yibaza ko ari bato, abo igaya ko ari bato, ikababwira ati nimunyegere. Ibyo rero badashoboye kubyumva abanyapolitiki bacu, ntako turi bugire. Mugabo byoba bibabaje ko mu myaka 5, mu myaka 10 iza byoguma bimeze kunyene, tuguma twayaya twese ngo niko bimeze muri politiki, siko bimeze namba. Ari nacyo gituma twe twateguye umugambi w'ingene abantu bashobora gufatira ko biyumvira. Ni program politike twasohoye mu gitabo, twagumye n'uburyo tuguma twikwiragiza kugira abantu batandukanye. Umuntu w'umwigisha agira ati mbega jewe nk'umwigisha maziki muri iki gihugu, jewe nk'umukozi wa leta maziki. Nivyo dushaka ko abantu bumva gusumba kuguma bibaza ngo naka turi kumwe umugambi, ngo naka tuva ngaha turi kumwe ejo, ibaza ingene uzobaho gusumba kwiyumvira uwo muri kumwe.
Urakoze bwana Francis Rohero. Reka dufata abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Isabelle, uranyumva?
Ndabumva cyane.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi, Bujumbura.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Nagira amazo mutumire, ni cyo kizere yoduha mu Burundi. Ko mbona twebwe abarundi ba kino gihe dusa n'abantu bamaze kwihebura, tugeze kure cyane mu mwiheburo, tizigira ko hari wundi muntu n'umwe azoza ari nk'umukiza ku Burundi. Ikiye cyizera ashobora kuduha ko ejo hazaza hari kumbura umuntu azoshobora kuvuka akatuzanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Isabel, guma kuri telefoni. Rohero, niba hari ikindi wifuza ko wamubaza amaze gusubiza kino kibazo cyawe, waza kukimubaza. Rohero, gerageza usubize mu magambo make ibyo Isabel akubajije.
Ego cyane, icyizero kise nuko Isabel agihema.
nuko ibyo ndiko ndavuga ari karabyumva icizere mfise nuko aza kubibwira abagenzi we icizere mfise nuko umuntu atagenda mazima yonga icizere mfise jewe uno munsi nuko abantu bameze nka Isabelle turi benshi cyane muri iki gihugu amagogwa ntakiza umwizero nuko tubaho kandi tugishobora guhangana n'ingorane zose dufise.
Isabelle, ikibazo cyawe cyaba gisubijwe?
Ndacyumvise ariko si ndacyizeye neza neza kuko aho tugeze nk'uko amaze kubivuga tugeze ahantu atabyizigiro dufise kwejo hazaza tuzotinda tukaba abantu bazima bafise abayobozi bazima bashobora kutuje imbere twizigira kuko mu myaka yeze tutabonye nk'uko tubyumva twumvise abasogokuru bacu nabone batagiye bamererwa neza gushika kugwaruka bw'uyu munsi turiho turiho tubona amavuga asumba yo twumvise nicyo gituma mvuga nti nta cyizere numva twebwe tugifise b'uyu munsi ko tuzohava tugira abayobozi bazima bashobora kutuje imbere twizeye bakatubera abayobozi b'ukuri nicyo gituma umutima wanje numva umenga ukomeze nuko.
Francis Rohero, Isabelle arababaye.
Isabelle. Ego ndabitegera afise umubabaro munini nya mbega niko cyakibaza ko nawe nyene iki gihugu ashobora kugitwara Isabelle. Nagira ndamubaze ntufise imyaka ingahe. Iki gihugu barya bariko baragitwara aba bantu bagitwaye. Mugani uraho nta mbuto bavukanye. Nabantu nabone bigeze kugira uwo mubabaro. Mugabo bamwe muri bo babicisha uko bavyumviriye nagira nti Isabelle uno musi wewe iyumvire wewe nawe ahurugira uti mbega hari abantu bameze nkanje bariho baruzi iki gihugu bakeneye ko muyaga bakeneye ko mwumvikana n'imbuga muri komine y'inaka eje uwo mwizero uzoza kuko namwe mufashe ikirindi muri iyo komine yanyu umwizero uzoza muri iki gihugu kuko hari abantu batise uwo mubabaro ufise bashobora kubwira bati mbega ejo twubaho neza gute hari icyo gukora ishavu ishavu ntirigabanuke ntituri aba mbere ku isi bababaye oya hari abandi bababaye kudusumba ibihugu byateye imbere ibihugu bikomejwe n'uko amagogwa bayabonye hanyuma bakayamenye umukiba yatorera ntibakoresheje ishavu mu kugira babeho nijero na byo Isabelle je umwizero waje n'uko uno munsi agihema kandi nzi neza ko igihe cyose azoba agihema ashobora kuzogira icyakora.
Isabelle, Isabelle mbere yuko tukureka ukikomereza imirimo yawe hari ikindi wifuza kongeraho? Urakoze cyane Isabelle. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Jean Bosco. Jean Bosco mwiriwe neza.
Ndabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe no mutumire ndahaye mwiriwe no batwumvira.
Ikibazo cyawe.
Mwaramutse Jean Bosco.
Haro?
Turakumva ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ego. Ego jewe ikibazo cyanze nashaka kugambira kubanza kubaza uyo mutumire nibyo uwo mugambi ni mwiza mugabo keshi yo ngahi wacu mu Burundi usanga abantu bavise imigambi nk'iyo mugabo gacu usanga bashaka kuyikora nk'uko umengo n'inyungu bariko bararondera uti kubera iki je nk'ubu noca mbanza kubaza uwo mutumire none ko uwo mugambi wawutanguje kandi nkaba numva ari byiza uwo mugambi ukorera he ko twe ko jewe mba ngahi Bujumbura nkaba ntarigera mbona n'umunsi umwe wokoranya na karite cyane ngo ufate n'ibarabara rimwe ryo muri karite kanaka cyane ryo muri komine kanaka ngo banze twigishe mwebwe mubigenda gute kugira ngo nk'ibyo mubijyane ku iradiyo fa raporo y'uko mwobibwira bene gihugu kugira ngo babanze bumve kuko abene gihugu yo muriko muragira imigambi nk'iyi baraba nibo mwamukwigisha inama hanyuma akandi kabazo
ariko jambo Jean Bosco iyo avugira kuri radio radio yumvwa n'abantu benshi ndetse banarenze nabo yaba agiye kuganira nabo muri karitsiye.
Ego ico ndacemera kandi ubudukuri mugabo keshi usanga byumviriza abantu benshi ariko bitaraba mugabo jewe nvuga nti nimba ari mugambi mwiza yoba ashaka gufasha abarundi cyangwa urwaruka yavuze yuko cyane cyane ababa baracana urwaruka abatamba ba kera aribyo bakuriyemo cyangwa n'ubu baguma bakurikira ariko nka twebwe turi urwaruka
subanko ngaha mu gisagara ndaduba ngaha mu gisagara nta numunsi numwe je ndegera ndamubona sindegera numva naga communique ngaha mu Burundi avuga ati ndahamagajaba asabe musane litanke canke meredora bire avuga ati ndakeneye inama ngo bayimwime hanyuma ikindi nacyo kesho sanga iyo dufise abarongozi beza kesho sanga bananizwa nabantu bamwe bamwe muri bene ivye bado nyene biguma bigaruka hari umutware woba umaze gucako ati je mfite umurongo mwiza wo kubereka ahindura no karahiri byo none kara kugira ngo ejo uzogire akarusho wo marira igihugu mbega wone uzahagurondera inyungu nk'abandi nge tubona bagira bene nayo mashyira hamwe gasanga bayifitiye inyungu zabo hari nacyo gituma kesho amleta acakunda kubankira yiki kuko bamwe inyungu z'iwanyu mukeneye murakoze
urakoze Jean Bosco bwana Francis Rohero ngo ibikorwa byanyu ntibigaragara cyane mu gihugu no mu mujyi wa Bujumbura
ego cyane kaburunga rikaritiranya umugambwe nico ni se courant de pense numuco twebwe ntitwipfuza gukoranya abantu tubabwira ngo giri iki mu mwaka uheze nk'aya mango naragize ikiganiro ndiko ndavuga mu mouvement orange. Mouvement orange iriho kuva nko mu 2006 tugenda turayiganira n'abantu. Ivyo ariko aravuga ariko aritiranya yibaza ko tukeneye kugira amamitingi. Hari imigambwe myinshi muri iki gihugu yagize amamitingi raronka abanywanyi. Mugabo ntituzi neza cyane ico byashitseko. Twebwe ubu dukeneye kubwira abantu mu mitima turiko turayaga n'abantu. Kaburungu niyo babikeneye jewe mbi Bujumbura urashobora kuzobona azobona n'abandi babimuganirira ahubwo numva umenga arafisi sharp agira ngo nitugende kubonana ngo nabanaka ngo tubabwire icyiyumviro ntigitegerezwa kubaho gutya uno musikaburungu yafashe telefone yaje telefone kuko yabyumvise kuri Voice America abandi babyumvise ahandi nituriko turihutagiza tuzokwitonda gushika abarundi babimenye gahoro gahoro ntawe dushaka gutwara gihuti ahubwo nonezerwa iyo yaba yagira ati mbega jewe nomenya gute uwo mugambi nayo agira ngo dukoranye siko dukora sivyo byerekana ko ikintu gishika ku mitima y'abantu natekana nta kiriko kiramujana nimba ashaka kubimenya ejo azobimenya ahubwo niyugurura umutima yumve ko abarundi bose bafite icyo bavuga ku gihugu cyabo kandi ko batarinda kugenda barasitana ntidutegerezwa twese gukora nk'uko naka yakoze kugira dushyire ku nyishu ishoboka nagira yari kunezerwa n'uko agira ati hariho abantu muri iki gihugu bagishobora kugira icyo bashikirije natekane
urakoze
mutima ntusinde ntaho turiko turamusigira
urakoze bwana Francis Rohero iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi twatumiye bwana Francis Rohero akaba ayoboye muvuma orange ikorera mu gihugu cy'u Burundi kuri telefone dufite Steve mwiriwe neza
mwiriwe
Steve ugerageza ugabanye telefone radio ya
nagabanije
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
nagomba kubaza kandi nambere nagomba ndamuramushe kwanza
narakumva
hama nagomba ndamubaze hari insano bafitanye hamwe hagati ya SNARED ikindi kibazo kigira kabiri hari icyo boba ariko barakora muri kazoza bishobora kumenya ati muri kazoza bahaye bakora iki baduteguriye iki
urakoze Steve bwana Francis Rohero ibyo bibazo bya Steve ariko wenda watunyuriramo muri make wigeze kuvuga ko hari programu mufite y'ukuntu mwifuza kugera ku ntego mwihaye nka gahunda za vuba muteganya ni nk'izihe
ego namushura ku cambere yavuze twebwe nta sano nimwe dufitaniye n'imigambwe yabiri ngaha canke irihe dufitaniye isano n'umuntu wese yifuza kumbiriza mu matwi yiwe agira ati mbega nakayiyumvira iki mbega nakatwohuza iki umuntu yiyumvira ko muri iki gihugu ibintu ubuzima bwo mere bwo babwiza gusumba uko buri uwo turashobora kugihuza tugaca tukiyagako icaramwe cyose turashaka kukiyaga tukagihuzako bigashika ntiduhuze no kukindi nibisanzwe naho rero twebwe nta sano dufitaniye na sinare gisanke n'umukambwe wari wose ntabyo dufitaniye uti ndamubwire ingene uko umugambi wacu umeze twebwe twaricaye turaraba mu buzima bwinshi bw'igihugu turi ishusho y'u Burundi ingene guba bumeze hanyuma turagira tuti ingorane zihari uno munsi n'igihe mu bisata bishika 25 bikuru bikuru twibaza yuko ari byo bihagaze ku buzima bw'umunyagihugu kuva umwana kivuka ba mu nda ya nyina gushika saze ni iki cyo mutuma agira ati naranezerewe kuba muri kuba naravukiye mu Burundi twaragerageje rero kubica hijya no hino turandika igitabo ibisima pole zishika 150 ubu turi ko turongeramwe n'ibindi abagenzi batubwira bati kimwana kibagiye kuko bagenda baragisoma ibyo bivuga ibintu bitari bike byinshi bifatiye ku butunzi ari naho twerekana tuti igihe dufise abantu bipfuza gutwara igihugu bari mu bukene bukabije bituma aho kwiyumvira icyo bamara biyumvira aho bicara akenshi n'icyo bapfa ubu turafise nk'abantu muri iki gihugu basangiye ubutegetsi haraheze imyaka 20 bose iyo bavuye mu kibanza barimo baca bavuga ko ari abansi ba leta ubwo nyene bivuga iki ahanini si cyiyumviro si umugambi bari basangiye ko afite ahantu yicaye ahantu afite icyari karaharonga ibyo rero kubwira abantu dukeneye ko tubiyaga mbega abantu badutwara uno munsi kugira ejo ntibaze baje nabo biruke hirya no hino leta ikwiye gushyira amahera ngahe mu burimyi kugira ngo irime neza abantu bose barime bakambinezererekwa mbega ikintu cyose cyotuma abantu batera imbere hajyamo uburyo bungana gute bubwa mu mahera y'abanyagihugu butuma icyo kintu cyokogwa neza ndafata akarorero gatonyi cyane kuko mu twari tumaze iminsi turi mu bintu nk'iby'inkino twese twarabonye umukinnyi akomeye muri iki gihugu yitwa Niyonsaba yatuzaniye umudari mbega abarundi hakoresha uburyo bungana gute kugira ngo abantu bashike ku byo Niyonsaba yatugiriye muri iki gihugu hakoresha uburyo bungana gute hakoreshwa ubungana gute nico dushaka ko abantu bashobora kuyaga
urakoze bwana France
umugambi wacu rero sino uvuga hose ngaha anyi mugabo ahanini nibintu byifatiye ku butunzi maze tureke kubesha abantu ngo ingorane zacu ngo zifatiye kuri politiki nta politiki abarundi turiko tuyaga ingorane n'amatiku yacu nibyo duca twita ngo kubera ngo ayo matiku ari hagati y'abanyamigambi babiri ngo byitiriwe politiki sibyo nta namba dupfa ko abantu iyo bavuye mu bibanza barimo ababirimo uno munsi nibabibamwe ejo bose hazoca haza inzigo ku mutima mbega ngiye kubaho gute mbega yanzu nariko ndubaka nzoyiheza gute icyo nicyo gica kiba motivation nkuru y'ubuzima bwiwe mu gihe bari bakwiye kwiyumvira ati mbega barundi twogira umugambi umeze gute wo kububakira amazu ntiduhere kuri jewe uwo mugambi wose gute twogira umugambi gute uko twese twiga abana bacu muri za kaminuza twogira umugambi wose gute kugira ngo bose baronke bourse ibyo onye nibyo twagiye turandika twifuza ko abantu babisoma bakatunegura bataha mwari ihenze aha naho mwavuze ibyo nico twe twita politiki guharira imigambi tukayumva aho tutumbikanye tugakosora uwo muntu rero ashobora kubivuga aje imbere akabivuga kabiri akabivuga gatatu abantu bakamuha iteka bati wewe turakumva
urakoze bwana Francis Rohero reka dufate na Ndacyayisaba mwiriwe neza
Mwiriwe
ikibazo cyawe uri he
nashaka ndababaze none yafite ko bashoboye kugira ibisabo none ubwo kuri nko mu ntara ibisabo twashobora kwironka gute kuko turumva nk'imigambi yabo ariko ntidushobora kumenya aho dushobora kubakura urumva bibereye iyo niyo batse imigambi myiza dushobora kuyimenya batubwire niba n'ibyo bitabo nibabo bitanga bo bironka ku buntu
urakoze Ndacyayisaba reka dufate na Bigirimana mwiriwe uri hehe
ndigitega ikibazo mu kigeni musimire
kibazo cyawe
yewe navuga n'imyumvire ariko kirimo ikibazo ubu mu minsi mu gihugu cyacu Burundi turumva umugwi udatendeye makuru amajyiza cha ku maradiyo bavuga yuko ngo umuvyumvire bakura mu banyagihugu ngo yuko abanyagihugu babashikiriza yuko ngo ikibazo cy'ibiringo ngo cyova mu ibwirizwa shingiro ugacuraba bino bihe turimo novuga ino crise turimo muri kime gihugu cyacu cy'u Burundi bisa niyifatiye ku biringo none n'umukuru w'iryo shyirahamwe Orange nashaka kumubaza we agira icyo atubwiye afatiye kuri iyo ntumbero abantu bari kubaraha icyo kibazo cyo kugomba gukuramwo icyo kibazo iyo ngingo ivuga ku biringo mu bwizwa shingiro none abona bayikuyemo iyo ngingo mu bwizwa shingiro umuti w'ibibazo uzoba ari umuti kuri kino kibazo dufite ubu muri kino gihugu cyane kizoba kije gituma haba izindi ngorane gusumba
urakoze Bigirimana bwana Rohero nubwo mwavuze ko mudakora politiki ariko kenshi na kenshi iyo tuyobora bino biganiro biragoye ikibazo cya politiki kutaza mu bibazo abakunzi bacu bakunda kutubaza wagerageza gusubiza ibyo bibazo ko ari bibiri bya ndacyayisaba na Bigirimana
ego ndacyayisaba agira ati ibitabo byacu bo bironka gute turi ko turabikwiragiza hari abamaze kubironka tuguma tubigira buhoro buhoro ntara nta rirengwa sarare kizomushikira turafisa abagenzi batari bake duvugana mu gihugu tuzoza turavugana aho bashobora kudusanga duhora twavuga murashobora kubaha uburyo dukoresha mu kuvugana yaba ama mail canke ama telefone tuzoganira kandi azokironka Bigirimana ambaza ibimaze iminsi bivugwa byashikirijwe n'umugwi atubwiye je nagomba kwibutsa nk'akantu gato gato mu 1992 umugambwe iprona urongowe n'umuhisi mayugi bashira imbere umushinga ntaye buyoya ngo yitoze muri iki gihugu baragize ibwirizwa shingiro iyo bwirizwa shingiro ryatewe itariki 9 mu kwezi kwa gatatu mu 1992 baritoye ibintu byose bari bashizemo bari babiteguye yuko bigirira neza umukandida wabo nibo bari bafite ingufu n'ububasha bwose muri iki gihugu barabiteguye ku buryo bibaza bati niwe azotwara hama byose akabidukorera niko abantu bameze uno munsi hariho abantu bariko barasaba cyo kimwe ngo bahindure amategeko bayagire uko babyipfuze nk'ibyo ntangaza mu myaka 5 canke 10 ariko bariko bararira ngo bisubiremo nico gituma nibutse ico gihe ca buyoya ndadaye yapfuye gupfa abantu nibo batangiye kuvuga ngo ibyo bwirizwa shingiro n'ibihinduke ngo ntibishaka bimwe ndadaye yari yarabahanuye mu 1992 basubiye kugaruka kubishyira mu masezerano ya Arusha wewe yari yabigize ata masezerano yiri warajamo none musi jewe no hanura abantu jewe kubwanje ibyibiringo sinshobora kubishyigikira nibaza ko igihugu gitwagwa neza nta bantu batwara ibiringo byinshi mugabo muri iki gihugu umuco dufise nuko abantu batwara imigambwe nkuko ari yabo bayitwara imyaka yose kiretse baryanye batwara amashyirahamwe imyaka yose ibintu byose babitwara imyaka yose bose bavukanye imbuto niko bameze none nze kuvuga umwe muri bo ariko agira cyo kimwe n'abandi n'abandi iyo baba ngaho niko bari kugira niho navuze kare nti ntibitangaje inyifato dufise mu byerekeye intwaro biba cyane cyane hasi ingene twamye tumeze uno munsi ibyo rero nibaze ejo ntibizontangaza ko bamwe ariko baripfuriza umuntu ikintu ejo bishobora kubava muntu akaba ari bubaza kandi kuciyamiriza hariho abantu uno munsi bariko baravuga ngo ibiringo ni bibabire kuko babimeze ejo muri abo nyine babyandika niba ejo bazoba bariko bararira ngo nibihagarare nico gituma nibaza nti abantu niba bazi umutima mbega ibiringo bidahagaze inyungu baronka ni iyihe ni umunyagihugu ayironka nibo bayironka bariko bayihande niba bazi umutima igihugu nticiruka igihugu kiri ngaha nicacu turiko turasaza nitubaze umutima iyo turiko turaje je wico nshobora muri uwo mwanya kubakuze nakivuze kare ndahanura ntacyo nshobora kugira jewe mu mico yacu ntigikoresha ingufu turahanura mugabo bidakunze tubwira ukiri mutejo azohaje kuko ntituzokwama ngaha niwe cyane cyane tugamije gusigurira
urakoze
yego ubutegetsi burya buraryoshe cyane haryoshe icumarira abandi
murakoze
icyo ni ikibazo gikomeye cyane bwana Rohero. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Jean Claude, mwiriwe neza.
Mwiriwe
uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Cyambere nagira amande ndamutse mutumire mubwira ati ndabateye intege icyumviro cyiza mufise, ariko nagirana bazi ikibazo gikomeye ngo ibyo mu Burundi umengo turabyonka generasiyo yose ije iza umengo nta gukunda igihugu ifise iza gutwara uko umengo iza kwihora. Ubu nk'urugamba mwatanguye mubaza ko mwotubwira umusaruro umaze gutanga kuva mumaze gutanguye.
Urakoze Jean Claude Mukanya, bwana Rohero aragusubiza. Reka dufate na Niyuhire, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Ikibazo cyanyu muri hehe?
Igitega.
Ikibazo?
Hanini ikintu nshaka kubaza uwo mutumire nuko nashaka kumaza ingene uwo mugwabo ubwo turiho turumva mu majyambo ingene ushobora kuba upanze mugabo ariko munoze mu bariko barabishyira mu ngiro siko kusanga babivuze baba bariko barabikora. Kandi nkameya yuko nubwo yo bari kabishyize ku radio ko bamwe barashobora kubimenya ingene uwo mugwabo ishyirahamwe ryabo ingene rimeze mugabo yuko bogira amaseminere mu gihugu cyose ku ntara cyangwa mu makomine hanyuma bagaheza bose bakumva mu mugambi wabo bakumva ko ari mwiza cyangwa ko ari mubi. Kandi ikindi nacyo ni uko tumenyereye amashyirahamwe amwamwe ashobora kuvuga ati bagiye gukora kuri iki imunyu mugasanga imvugo yabo ntiyabaye ingiro ugasanga bahinduye ibyo baba basize mu masati yabo.
Urakoze bwana Niyuhire. Rohero subiza abo bashinga naye.
Ego Jean Claude ati generation ingene ziza ingene bijatse nituvuga ingene twa twarakoze ndiko ndumva ikintu abantu batari ko baratahura bumva umengo twebwe turishira hamwe ryaje kuvuga ibindi ko ndavuga sije ndiko ndabivuga nshaka ko abo turi ko turavugana tubiharira ko ejo nabo bibe gwabo canke nabo ni bamenyere kuduza ivyiyumviro gusumba kwemera umuntu. Jewe sindi ko ndavuga hango bavuge ngo nazanyiki tuzanye umuco wuko umuntu ayaga n'uwundi akamenya icyo ejo amusaba n'umuco. Nikiri ko tuvuga ngo twashinze ishyirahamwe twe ntashyirahamwe twashinze ni courant de pensée n'umuco tugomba ko ukwira muri iki gihugu abantu ubashware mu makomine mu ntara mu gihugu bashwagwe n'umuco mushasha wo kwibaza uti jewe singuma numye singuma mpumirije ngo hazogera amatora ngo nje gutora singuma mpumirije ngo je ngo ibi nivyaba ngo nzoraba. Oya nitwige kubiganira dushize umutima hamwe ganira nimba wewe uri umukordonier ukama iminsi yose wa muri kurakorera ngaho onye kuzuba iminsi yose wewe mubeza ko kubera iki kibaza ko ari aragashiramo kubera iki udashobora gutangura kubiyaga n'abandi n'uwo muco dushaka kuzana jewe na kayomarira iki kuki ashaka ko ndamutora uwo muco si ikibazo cyo kuvuga ngo duhagaza ha ngo ni banaka ngo twazanye ishira hamwe ngo je ngo tuzohinduka. Nimba transisa zohinduka nshaka kwa abo bamaze kubyumva badasubira guhinduka. Edigwema wowe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyi wanyu abantu ntibavuga ngo jendi muri Republika ngo jendi mu demokrati babaza bati ninde azokwitoza azongirira iki
imigambi
umuco ntiwaduka nuko abantu batangura kuyaga umuntu ariko ararima niyiyumvira ati mbega jewe nzorima neza gute kugira bibe nuko tuyaga n'ugomba gutwara umutumba wanje tuyaga n'ugomba gutwara ikomine ntangure kumva ko kubiyaga ari ubuzima bwanje sindabyiyumvira hageze gutora ikintu ubu Burundi buzaba mu 2021 nico turiko turiyumvira uno munsi utaciyumviriye ntikizoba gihuruduka. Rero abantu bumvume ngo n'ahantu dushinga dushira hamwe ngo turiko turakora ibi oya nta gikorwa na kimwe caduka kitabanje kuba muciyumviro ntibikunda umenga abantu bariko barambaza ngo muhagaze hehe ngo mwashize ngo agakontwari kanyu agakontwari kanyu karihe twebwe kontwari yacu ni mu mutwe n'ubwenge
nifuza ko abantu ndiko ndaganira ibindi ko ndaganira bibakora ko ku mutima bumbi baki erega bwabo ndije nahora nja gutyo nahora nkunda umukuru mutumba nahora nkunda musanye nakora nkunda naka nta gico yo marira nico tushaka ko abantu baganira
urakoze cyane
umuco
urakoze
umuco gusumba amastatu ibyo bari ko barambira amastatu amaziki ko nibwirizwa shingiro n'ibindi byose n'amategeko kuri dushobora kuyarenga ko mugabo umuco umaze kuja mu mutima n'ubukihava
urakoze bwana Rohero reka dufate na niyo nkuru mwiriwe neza
amahoro cyane
uri hehe
ndi murafite yesu
murakomeye
aka na mahoro cyane imana
ikibazo cya
yesa hamwe yego cyamenye amashyaka amashyaka mu gihugu cy'Urundi akagana amashyaka hamwe hari tumenye ya amashyaka amashyaka yige n'amajya kuri cyike n'uno batugana amashyaka hamwe y'umuco eke yashira hamwe ku dumuce ku banyagihugu arekene bido bera fasha cyane cyane ko rimwe na rimwe tumenyera amashyaka hamwe mwamwe baza bitanira bakabatumira meza ya politike kwaje sana kugira yega meza ya politike cyangwa ngabunga meza ya politike nyene aho mbere adana mwamwe arajana ni njani yo kugira guhenda abanyagihugu rimwe na rimwe ugacyo tsanga umunyagihugu ahubwo ariko agenda kwita ku bintu kwita mu muriro atari atari ubyinyi
ariko yagusobanuriye ko ntashyira hamwe bafite ubu ni uburyo bwo gutekereza no kugerageza gutangiza ibiganiro mu bantu
ego bitangura bene uko nyene tugerageje kuraba nk'amashyira hamwe amwe bazubatse ngo amashyira hamwe gukangura abanyagihugu amwe amwe turabye nka parseme zande zagiye mu Burundi byaza zikora zatangura bene uko nyene niko zagiye zitangura ariko mu nyuma icyo kizagiye kuvamo zimwe hago zagiye kuba ngo amashyira hamwe mwagumura abanyagihugu
urakoze bwana niyo nkuru kuri ibyo bitekerezo byawe mukanya Francis Rohero aragira icyo avuga kubyo ubajije turi kumwe kandi na Diomede mwiriwe neza
mwiriwe neza ebigwema
ikibazo cyawe
hello ego jende mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi ego manje kutizonya kwa mutumire
ndibaza ko uwo muntu twari twamuhaye ijambo gusa yaragerageje kongera guhamagara akoresheje irindi zina ntago dufite abandi bantu bakeneye nabo kubaza ibibazo ntago ikiganiro twagiharira umuntu umwe bwana Francis Rohero gerageje usubize ibyo niyo nkuru yaravuze
ego niyo nkuru ndamwumva twese muri iki gihugu twarababaye hari ibintu byinshi byabaye kuva Burundi byikukiye nitushobora kugenda twibaza ngo nta kizoshoboka ngo kuko naka yababaje naka yarigeze kungirira naka erega ineza izovuka umunsi umwe kandi neza izoba umunsi izoba yabaye siwo munsi izoba yavukiyeko ati hari amashyirahamwe yatubabaje hari imigambo yatubabaje hari abantu batubabaje ni rimwe navuga kare ntidushobora kugira ku byatubabaje gusa uno munsi niyo nkuru niyumvira ati mbega muco bavuze ni giki jewe niyumvise mu gifisa kamaro umunsi mouvement orange izoba yazanye ikintu kica kitari cyo iri kirakiganira abantu bazoyivuma ntizocaruka ntizosimba natekane uburundi nibubeho muco twita ambition umurundi ubu niyumvira ati mbega mu myaka ijana uburundi buzoba busa gute je ntagihari naretse kugira ubwoba nibisanzwe ubundi n'igihugu gifisa abagitwara gifisa aho gishingiye naho byinshi bigora na mugabo nta muntu muri iki gihugu azokwigira akarima akagara mu Rwanda na cyane cyane ngo nuko ari muri movement orange yo simbire yo carukira natekane ahubwo dushaka ko abantu biga kuyaga tuyage ntitujane nyabahururu ndabyumva umuntu ari karakubaza urumbutsi atinyi nagira biraryoshe twubahutse kubivuga gusumbaho twoja mu rufuri ngo tunume yumve ibintu byaduka niyumve ibyo tuvuga bishobore kumunezera ntitubivugira ahanyegeje tubivugira hero kugira ngo ahubwo uwo dukosora agira ati hajya mwahihenze ahubwo bashaka ndanagereranije abantu batari bake iyo batse imigambi cyangwa imigambwe bakubwira ngo barayinyegeje ngo abandi boyibiba twebwe twashyize ahabona kugira ngo udukosora utunegura abivuge tugamije iki ni uguforma ni ukwigisha lo leadership twanka kweje abantu bazodutwara bazoba bari byaduka bavundurutse
dushaka ko abantu biga kumenya bati naka ndamuzaho yize ndamaze kumubona shavuye ingene yitonda ndamaze kumubona ingene yifata mu bintu bigoye ejo sinzosubira kwihenda natwe dushaka ko abantu tugenda turamenyana ejo ntituze dusubire kuvuga ibitari byo
ese bwana Rohero
uru ni yabimenya mu biri byinshi twandika kuri Facebook cyangwa mu internet n'ahandi yobonako tumaze imyaka 10 amwe mu mashira hamwe yagirize cyangwa mashira hamwe avugwa cyane subwo ko yabaye imbere yacu twarabayeho turitonda tugenda gahoro gahoro atawe tuvuma atawe dutakwimiragwe nta na rimwe inkure kazabaye nko mu mwaka heze twari ngaha ntawe twavumye ntawe twatutse mugabo twaguma tugira tuti Burundi nti turiko turakivyo gusaba ivugwa ararundi benshi ingorane yabo ni leadership no kutagira cepo charugu
hanyuma se kuba icyo kiyago cyangwa se uko kuyaga mwifuza kutarashinga imizi nkuko mubishaka niki kibitera
mu Burundi abantu benshi bakiri bato nimwe zame bakunda ikintu kinyaruka umuntu wese iyo umubwiye ikintu cogira ico kimumarira avuga ngo ico kizoza narapfuye namagogo ari ku mutima bose bakunda ikintu kinyaruka kiza kiratera induru nico tubayimo kuva mu myaka 50 umuntu umubwiye uti mbega ico kintu uriko urakora waciyumviriye ngo bya kintu nyimba utagishaka ngo uzokibona kubera ntashobora gufata umwanya wo gusigura umuntu umushinga ntaharakora umugambi wa politiki agakora ibintu bya politiki n'umupfasoni niwe ugasanga nta n'ibyazi abantu bakamara imyaka bari kumwe ngo mu mugambwe mugabo uzi programme yanyu iriye ngo ntituyizi ngo nakani wayizi ngo tuzobabwira nibyo bipfuje ibinyaruka ibiraha byose ubutegetsi ubwo nyene gusumba gushobora kubiyaga kubiyagira bene wabo kubiyagira abandi kuko bugishoboye kuyagira abantu bakakumva bakagutahura n'ejo niho bazogira icyo bakubaza niho bazogira icyo bakubwira mbega buryo umwana yokura afite imyaka 5 akabwira ababyeyi ngo ngirano bakurugo ni kuki tutumva ko hariho umwanya wo kumenya hariho umwanya wo kwiga hakaba umwanya wo gutamanzura nico no kwitara maturity ari naryo ibaraje mushungo twe tugira mu orange ni kuki abantu bibaza yuko umuntu wese yaduka agaca bico yipfuza siko turiko turigisha twebwe abo turiko turabwira wabivuze mu ntango tumaze imyaka 10 turiko turayaga ivyo turimo uno musi kiriko kiradushira habona cyane cyane siko bera twabigishije ni ukudashobora gushikana ibyo bamwe bagiye baremera cyane cyane mu banyapolitike basanzwe bariho ukudashobora gushikana nibyo bituma ubutwe turiko turagaragara subwo ko hari kinini twakoze ni kumwe no fata nko ku mbuga imbuga iyo imvura yayiguye ko hakazi nkukura ivura iragenda abantu bakibaza ngo mabuye yarakuze no ya nukubera habaye nkukura ivuga yarahavuye muvuma urange ntirikiduzwa n'ibitangaza yoba yarakoze irikiduzwa n'ukudashobora gushitsa kwa bamwe n'abandi ibyo bagiye barivuga ibyo bagiye baravuga ejo hijya ejo imyaka iraheze nicyo kiriko kiratugaragaza
bwana Francis Rohero mu masegonda 20 ubutumwa bwanyu
ubutumwa bwacu nuko aho hantu abantu bashingiye ngo jewe ndahasinzohava je ndi mu mugambi je nkunda naka dusabye ko bazitura ibyo biziriko bibaboshe hijya no hino uwagira ati je nakatavuyeho sinzobyemera nakatagize iki niba zitura ibyo biziriko biboshe bamwe n'abandi bige kubaza bati mbega je icyo nkeneye nipfuje inzu nzoyironka gute umutegetsi adutwara ahora abivuga uwipfuza kudutwara ahora abivuga mbega ko je nipfuza kwiga ishuri ryiza nazitura reke kwibaza yuko abazobishobora niyibaza uti mbega abashaka gutwara barabizi ko nipfuza kwiga neza uwo muntu ashaka kwimbura nazitura ibimuziritse hirya no hino areke kwibaza ko ari umuntu wa naka gusa ibitungwa by'abanyapolitiki n'abantu biyumvira hama bagaha icyo bipfuje bakamenya ko uwo bashaka ategereje kukiyaga akagishitsa
bwana Francis Rohero bwana
abantu nibazitura imigozi yabo bareke kugumana ishavu ngo naka ngo nzomwereka niratekane
Bwana Francis
yige kwibaza bati Burundi burimo amabarara meza byoza bigenze gute twobiyaga nane ubundi burimo ubutunzi bwiza
bobaho gute twobiyagana abandi bije kubivuga.
Francis Rohero turagushimiye cyane akanya wahaye radio Ijwi rya Amerika, akanya katubaye gato tuzongera tugutumire mu bigano byacu bitaha. Nagira ngo nshimire n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika, nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi. Muri studio ya 7 hano Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mugire umunsi mwiza.